Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro by'ijuru ry'Amerika gisamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane ninahazwe zimwe mu ngingo y'ivyo nabateguriye.
Kwifuza yuko twarima kubera inzara iraturembeje cyane rwose. Tubonye aho turima tukarimira abana nasi twarima tukareka ko twakungwa kubera turigwa inzara tukabona yuko tumeregwa nabi. Ubu turashonje cyane rwose.
Uyu numwe mu batwa muri commune ya Rugombo, commune ya Rugombo ikabiri mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi basaba kuronswa amatongo. Iyi nkuru ijanye n'ikena ry'amatongo ku batwa mu Cibitoke iri mu zo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Abashinga amateka abo mu gihugu cy'u Buganda baraye bahanya amakofe bongera baterana amajambo. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hatariko imbere yayo tubanze tubabwire ko Moise Katumbi umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje kuri uno wa kabiri ko azogomorera Abanyekongo mu myiyerekano mu gihe Perezida Joseph Kabila atova ku butegetsi ngo yongere atunganye amatora imbere y'itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12. Ivyo yabitangarije kuri televiziyo y'Abafaransa France 24 kuri uno wa kabiri. Joseph Katumbi amenyesha kandi ko iyo tariki igeze atakirakogwa hazoca hashigwaho leta mfata kibanza itarimo Kabila. Katumbi abandanya asigura kandi ko mu gihe Kabila yokwemera kuva ku butegetsi mu mahoro atawuzomukurikirana azoca ba umukenguza amateka ubuzima bwe bwose canke ikorera iyindi mirimo. Katumbi kindi yavugiye kuri France 24 nuko yamwomenya ko yibukije ko ahoze ari somambike na Perezida Kabila kandi ngo yabaye buramatari w'intara ya Katanga ubwo akaba afise amabanga menshi kuri we. Ubu akaba ba mu Bubiligi no mu Faransa kandi akatangaza ko ariko yitegura gutaha mu gihugu ciwe. Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo iri mu ruhagarara rwa politike rwatewe n'iguma ku butegetsi rya Joseph Kabila inyuma yaho ikiringo ciwe ca kabiri co kurongora igihugu caheranye n'itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya kuri uno wa kabiri baragize imyerekano hanze y'inyubakwa ikoramwo umugwi ujeje gutunganya amatora basaba abawugize gusubirizwa n'abandi bashasha bazotunganya ayandi matora ategekanijwe ku itariki ya 26 y'ukwezi kw'icumi kuza. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bazotoba ayo matora mu gihe yogera atakirahinduka mu bagize uwo mugwi. Nayo mugambwe uri ku butegetsi wo ukavuga ko iryo ari iterabwoba kandi atanico bibabwiye. Umukuru w'urunani rwatavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga ahiganwa na Perezida Uhuru Kenyatta we asaba n'umukuru wo mugwi Elsa Chiloba gutanga imihoho ariko Chiloba yaravyanse. Imbere yuko iyo myerekano yo kwa kabiri iba, John Nambadi arongoye umugambwe Orange Democratique wa Odinga yavuze ko Perezida Uhuru Kenyatta yatse Odinga abamucungerera umutekano. Mbandi akaba yahaye ubutegetsi amasaha 80 gusa kugira ngo basubize Odinga abamucungerera umutekano. Nchuti bakunze ibiradiyo y'ijwi ry'Amerika muri komura twumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Ko ari mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Bashobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku ruga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no ku ruga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongire ndabahe ikaze imvura ivanze urubura yaraguye ku muhingamo kuri no wa kabiri yonona ibintu bitari bike muri commune Mubimbi intara ya Bujumbura zone Mageyo niyo yasinzikaye cyane aho imirima y'ibitoke hamwe n'imyumbati ipima amahektare 40 yose ariyo amaze kumenyekana ko yononekaye eka namazu ashika ku 16 hamwe n'ibirasi by'ishure biro birabomoka abahuye n'ivyo vyago ubaka bari mu kangaratete inkuru dukesha umunyamakuru wacu Diane Ndonse muri commune ya Mubimbi. Nene wiche kumasonga nkitangura abatwe muri commune Rugombo yo mu ntara ya Cibitoke bavuga ko bateye intambuko yo kubeshwaho n'uburimyi nk'abandi banyagihugu bose yamara ariko bahura n'inzitizi zo kuronka zo kutaronka amatongo barimamwo vyongeye nayo bafise bavuga ko bayanyagwa kuko bakengegwa kwijanye n'uburimyi. Diane Ndonse mu ntara ya Cibitoke aratubwira ivyinshi ku ino nkuru.
Abatwa muri commune Rugombo bavuga ko muri kino gihe inzara ibarembeje kuko batacikora kubikorwa bitandukanye nk'ivyo kubumba hamwe no guhiga byari bibabeshejeho. Ubu babona ko bakwiye kubeshwaho n'uburimyi nk'abandi banyagihugu ari naco gituma uyu mukenyezi bango ivuka reya umwe mu batwa asaba ko bo kwitabgaho mu kuroswa amatongo.
Twifuza yuko twarima kubera inzara iraturembeje cyane gose. Tubonyaho turima tukarimira abana naso twarima tukareka ko twakungwa kubera turigwa inzara tukabona yuko tumeregwa nabi. Ubu turashonje cyane gose.
Ariko nubwo biruko abegereye imiryango y'abatwa bavuga ko batazi kurima. Ibyo bigatuma bamwe mu batwa banyagwa amatongo yabo n'abayegereye. Kubwo uyu munyagihugu abona ko ico kwihutirwa ariko bobanza bakigishwa ibijyanye n'uburimyi.
Ntabwo bazi kurima, bararima ntibateragira. Nivyo barimye birarara. Ntabwo bigera barima ngo basarure nk'abarundi. Akazi bakora gusa barajembagura nyene canke baserukaho uri kurasarura bakaguseguka baheretse. Niko kazi kabatu barakwiye kubigisha kurima kuko aho hantu baharimye iminsi itari mike bwa nta mugambi baharanguri ico bakora bararima ntibabagare ariko abanyagihugu baharimye barashobora kuharangura ibintu niterambere rikaboneka ariko abatwa nta terambere by'igihugu baronka tari kurima nabi gusa bakadabanganye nta n'ikintu na kimwe bahakura hararara.
Uko ibintu biri nuko nabatwa bafise amatongo yo kurimamwo bayakotesha maze akaba ari nabo bacishwa ingero mu kuyarima. Ivyo uyu musangwa butaka bambonaniye Shadrack avuga ko ari byo bahendeshwa kugira ngo abanyagwa amatongo yabo.
Kwebwe baduhendesha ingero zabo aricyo gituma bitwaza yuko tutarima kuko nkiyaje akampendesha twadufaranga namanza kumukorera mpezeze kumukorera nuko amatongo acatangura kugenda.
Vyongeye uguca ingero aba batwa bavuga ko atanyungu bakibironkamwo kubwo ubukene buri mu banyagihugu ari naco gituma basaba amatongo yabo bwegu.
Ubu gucingero byaramaze kuturambira kuko urabona ubwa mbere umutwa yaratwara umuganda w'inkwi ku muhutu kamuhereza nk'ibase y'ubududa ariko ubu ntibigikunda wakwirirwa ku muhutu kurima akagutekerera ugashima ariko ubu nubwo wojayo aguha intica ntikize. Rero ubu turamaze kubona agapana gakira kuko ari uguhomba bamwe twarahombye ariko aho byari bigeze ubu ari mukwiriye kutugira imbere mukatubariza natwe tukaronka imirima tukarimira abana n'ejo bamwe tukazaza turapfa tubasigira nyamirima bayibonye.
Twibutse ko muri kahise imiryango y'abatwa atamatongo yatunga kuko bataba mu kibanza kimwe. Ikindi ntibaha agaciro ibijanye n'ubunimyi. Ubuserukira abatwa muri commune Rugombo Ruheto William avuga ko ibintu byahindutse. Vyongeye abandanya avuga ko commune Rugombo atabumba ifise hamwe n'amashamba kugira ngo babandanye kuvyikora ko nkambere.
Bavuga ngo twisunga kuja gukura ibihama mu ishamba abandi bakavuga ngo tutunjwe n'ibumba. Muri commune Rugombo ntabumba rihari ngo tubumbe nk'abandi bo mu yandi makomine. Ibumba rero dutunjwe n'igiterwa iby'imbumba rugo kurima. Ntihazogira abantu bababwira ngo abatwa ntibarima. Hari kera wabona niho twagenda mu mashamba tukimba ibihama. Amashamba yose yarahonye twahora tukuramo ibihama. N'inyoni twagenda guhiga mu ishamba amashamba yose ubu yaraheze nta hantu tugihiga inyoni. Waragenda no gucingera mu bahutu ukaronka uguha ikijumbu cyangwa ukaronka uguha umwumbati ubu ntibigishoboka. Ure twatugeze aho dutungwa n'amaboko yacu tukirimira natwe tugahingira abana. Urabona rero ubu turabuze aho turima.
Hejuru y'izi ngorane imiryango ishika 32 y'abatwa yo muri commune Rugombo ivuga ko iherutse kwakwa amatongo angana ni hegitari 8 n'abantu bataramenyekana. Inkuru tuzogarukako Muntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse, amakuru yo mu karere tuyabandanirize muri Uganda. Abashingamateka bo muri ico gihugu kuri uno wa kabiri bakubitanya amakofe bongera baterana amajambo atabereye. Imvo murayumva muri ino nkuru y'umunyamakuru wacu Kampala Ignatius Bahizi.
Abo nawe shingamategeko batavuga rumwe n'ubutegetsi baririmba ubwo perezida w'inteko yatangaje ko inama ibayisubitswe kugeza umunsi wejo. Inteko yari kicaye kugera samu ya n'inusu za hano z'ijoro kubera ko bari bagitegereje iyo ngingo gongera gusomwa. Bubaye ubwa kabiri abatavuga rumwe n'ubutegetsi bananiza ko iyi ngingo yo guhindura amategeko yongera gusomwa. Urwo nurusaku mu nteko ishinga amategeko mbere kumanywa ubwo abadepute buruhande rwishaka riri ku butegetsi bya NRM hamwe nawo mashaka atavuga numwe n'ubutegetsi banze kumvikana ku ngingo gutanga igitekerezo cyo gutangiza umugambi wo guhindura amategeko kugira ngo inziti z'imyaka ku mukuru w'igihugu ihanagurwe mu itegeko nshinga ry'igihugu. Abahakanyiza impinduka bose bari bikomye ubutambaro butukura ku mutwe kakamenyetso ko biteguye kumena amaraso kubera icyo kibazo. Akajagari kamaze hafi iminota 30 abashinga amategeko batana mu mitwe bakubitana intebe n'inkweto, abandi amakoti bari bambaye aratanduka. Inteko iri hafi gufunga bongeye kugarura iyo ngingo yari yasubitswe ku manywa, ariko byateye izindi mvururu. Abashinga amateka babihakanya bahitamo kuririmba indirimbo y'igihugu bayisubiramo inshuro nyinshi kugira ngo babuze inteko igihe cyo kuganira kuri iyo ngingo.
We shall fight until we win this war. Mr. Museveni must be fair to himself. He should not die in power. And we are going to fight and we shall continue.
Uwo numwe mu bashinga amategeko Joseph Sewungu avuga ko biteguye gupfira iyi ngingo kandi ko Perezida Museveni agomba kureka ubutegetsi nageze imyaka 75 mu mwaka w'2021. Mu bice bitandukanye by'igihugu naho hiriwe imyigaragambyo kandi amakuru ava hirya no hino agaragaza ko abigaragambyo batari bake batawe muri yombi n'igipolisi. Hano mujyi wa Kampala ho ibyo kwirinda biracyakomejwe cyane hanze y'inzu y'inteko ishinga amategeko. Abasirikare n'abapolisi bitwaje ibirwanisho biremereye barimo kugenzura umujyi wose, kajugujugu za polisi zo zigenzurira mu kirere. Ariko ibi byose ntibyabujije ko habaho imyigaragambyo mu mujyi Kampala no kuri kaminuza nkuru ya Makerere. Mu mujyi byaje gukomera cyane ubwo umunyapolitike w'igihanganye utavuganwe n'ubutegetsi Colonel Kiza Besigye yakwepye abapolisi bari bagose urugo rwe nuko akagera mu mujyi. Ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bikamukurikira mu myigaragambyo. Polisi yateye amasasu mu kirere n'imyuka iryana mu maso kugira ngo bayihagarike. Umubare w'abanyapolitiki hamwe n'uw'abantu basanzwe bafashwe n'igipolisi nturamenyekana. Umunsi w'ejo ingingo iramutse igaruwe mu nteko ishinga amategeko bitegerezwa ko byongera kuba nk'uyu munsi nabwo hakongera kuba umudugararo. Ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga kugira ngo umutegetsi uriho akomeze gutegeka igihe ashakiye cyose ntabwo kiri Uganda honyine, ahubwo byagiye biba no mu bindi bihugu, haba hano mu karere ndetse no mu bindi bihugu ku mugabane wa Afurika. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Iyo nkuru rero tukaza kubandanya tuyikurikirana ko murumva yuko ibiza kubandanya bibera mu nama nshinga amateka uno munsi ariho bibaza kumenya byinshi. Twerekeze ubu naho mu gihugu cy'Ubufaransa tubabwira iby'imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yakozwe n'abanyarwanda bavuga ko bariko basaba ubutungane kuri Ingabire Victoire amaze igihe kirekire afungiwe mu Rwanda. Cyo kimwe na Diane Rwigara uyafashe na Diane Rwigara yamarije amatora yo mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda rero batavuga rumwe n'ubutegetsi bazindukiye ejo ku munsi wa kabiri imbere y'ahakorera umuryango ngumwe bwa Buraya umenyesha makuru wacu Mukundo wa Lucy mu gihugu cy'Ubufaransa aradufitiye byinshi kuri ino nkuru.
Mu masaha sita nibwo abigaragambije batangiye kugera ku cyicaro cy'umuryango wunze ubumwe bw'i Burayi. Imyigaragambyo yamaze amasaha abiri n'igice yaranzwe ahanini n'umutuzo bitandukanye n'imyigaragambyo abanyarwanda barwanya ubutegetsi baba hanze basanzwe bakora irangwa ahanini n'amagambo hakoreshejwe ibyuma ndangururamajwi n'indirimbo n'umudiho. Imyigaragambyo kuri uyu wa kabiri yagaragazaga agahinda nk'abantu baje mu cyunamo. Ibyapa bisanzwe bikoreshwa bigaragaza abanyepolitike bakuru bamaze igihe bafungiye mu Rwanda. Imirambo icucitse y'abantu baguye mu karere k'ibiyaga bigari yakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'impapuro ziriho amafoto ya Victoire Ingabire na Diane Rwigara nibyo abigaragambije bari bitwaje. Abateguye imyigaragambyo badusobanuriye impamvu uyu mutegarugori Ingabire Victoire na Diane Rwigara wafunganwe n'umuvandimwe we na nyina kuri iki cyumweru aribo bashyize imbere kuri uyu munsi. Twumve Aloyizi Simpunga uhagarariye impuzabikorwa y'imiryango itabogamiye kuri leta ikorera iburayi.
Twabashyize imbere cyane ariko tutibagiwe n'abandi, ariko bo by'umwihariko nuko ari abategarugori babiri. Mu gihe iya leta ivuga yuko muri 60 muri mu nteko ishinga amategeko hari 64% abategarugori, ngo yabaye indashyikirwa gushyira abagore imbere n'abari n'abategarugori. Twagira ngo twereke amahanga n'isi yuko icyo kintu ari ikinyoma, kuko abagore babiri bashatse kwiyamamaza kuba perezida bose bafashwe bagajugunywa muri gereza kandi ntacyo bazira, usibye nyine kuba barashatse kwiyamamaza.
Mu bitabiriye imyigaragambyo harimo n'abanyepolitike n'abategarugori bari mu mashyaka akorera hanze y'u Rwanda. Barakangurira abandi bategarugori gukomeza kuvugira Ingabire Victoire na Diane Rwigara leta y'u Rwanda ishinja guhungabanya umutekano w'igihugu. Chantal Butera wo mu ishyaka Ishema Party waje aturutse mu gihugu cy'Ubudage arakangurira abari n'abategarugori gukomeza kuvuganira bagenzi babo wafata nk'intwari.
Uriho nanjye ndasaba abantu bose cyane cyane n'abategarugori bahaguruke bashyigikire bari abategarugori Diane na Victoire bari muri prison, babashyigikire kandi twerekane amahanga yose ko bari batubereye urugero. Turabakurikiye, turabashyigikiye kandi tuzakomeza ibyo batangiye nubwo babihagaritse, turabikomeza.
Okay. Abigaragambya twaganiriye bavuga ko bahisemo umuryango w'ibihugu by'i Burayi bizeye ko bizavuganira kandi bigafatira ibihano leta y'u Rwanda bashinja kubangamira bikomeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu no kuniga demokarasi. Mu bigaragambya harimo abasanga batagombye gutega amakiriro ku bihugu byo hanze. Twumve Ben Butabana, umwe mu bahanzi bari mu buhungiro, akaba n'umwe mu bagize umuryango wa Rwigara.
Ntabwo ari amahanga azatuha uburenganzira bwacu. Amahanga turayatumira nka kwa kundi kera bahingisha. Umuntu yarahingishaga akabanza kenga inzoga, agatumira abaturanyi ati muzaze mumfashe mu murimo mfite. Ntabwo aribo bamubwiraga ngo wahinze uriya murimo. Please, ni twebwe bireba ba mbere. Aba badamu bataraho muri famiye yanjye gusa, ariko abanyarwanda bose barengana. Duhagurutse n'abandi urugamba rwabo turwitabire. Murakoze.
Nyuma y'imyigaragambyo abayijemo bagiye kwiyakirira mu ihema basanzwe bashinga imbere y'icyicaro cy'ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi. Rusi Mukundwa, Ijwi rya Amerika, i Buruseli.
Mu ntungere rero nari navuze ko ari mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko murumvise ko ari mu gihugu cy'Ubiligi, ahari rero icyicaro cy'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Mukanya Isase n'ikiganiro cy'amagara y'abantu. Abajije n'abakunzi b'ikiganiro wanyu mu ntara aho baherereye mu ntara zitandukanye no mu makambi atandukanye, waduteye iteka kugira ngo aze kudufasha kwishyura ibibazo. Ni muganga Sonia Niyongere, asanzwe ari umuganga w'umujeneraliste avurira mu ivuriro Hôpital Militaire i Bujumbura. Nuko rero muganga Sonia Niyongere, mwakoze kwitabira buno butumire bw'Ijwi rya Amerika. Mwiriwe kandi kaze mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Ego.
Utubazo twabajije muganga n'abanyagihugu batari bake bakunda Ijwi rya Amerika, ahanini turaza kuba dufatiye ku ngwara ya kwashi, ariko turaza kuba tugizwe n'udundi muce w'ingwara zitandukanye. Hari nk'uwanditse avuga ngo mbega ingwara y'amasamba mbwika yoba iva kuki ku muntu abona yagwiriye cyane mu bana, ashobora kwikingira gute?
Ego, Diane, ingwara y'amasamba mbwika ni ingwara iterwa n'umugera wa virus. Virus yitwa Orlien. Mu kirundi kizigeme ntabwo bisigura, mugabo ni ingwara iterwa n'utugera kwa virusi. Kuyikingira no kugukurikiza kijya cancu ababyeyi bagirisha abana bategeka kugisha abana ubundi nta yindi vwaye kuyikingira yari.
Mbega abo bana bacandagwa kumeza ngahe kugira ngo bashobore gukingirwa iyo ngwara ya masamba bwiga?
Bacandagwa kwezi n'inusu, kumeza abiri n'inusu, kumeza atatu n'inusu, kumeza icenda no ku mwaka n'igice.
N'urucanco ruhabwa kwa gusa aho turiko twiyumvira wa munyagihugu wa ruguru usanga kugira ngo aronke utwo dufaranga bimugoye.
Ego, nta mahera rugugo n'urucanco rutangwa kwa gusa.
Ego, murakoze cyane. Hari n'uwundi twa Deo yanditse agira ati: ingwara y'urubandu yoba itegwa n'iki? Hoba hariho umuti umuntu yoyirinda gute?
Ingwara y'urubandu itegwa na nyine n'umugera. Witwa mycose. Umuntu yoyikingira mu kugira isuku. Hanyuma bishitse akayigira araja kwa muganga bakamuvura bakamuha imiti y'urubandu iriho.
Iryo suku twumva ikiga docteur?
Isuku y'umubiri, kudatizanya impuzu n'abagwaye urubandu nuko yandikira. Hanyuma n'isuku y'umubiri isanzwe.
Hariho abahora bavuga yuko iyo ngwara y'urubandu ishobora gufata umuntu iyo uvuye kwiyoga, hama ntushobore guhanagura neza amabiri, ntushobore guhanagura neza amazi asigara ku mubiri wawe. Ivyo vyoba ari vyo canke nivyo twofata nk'ibihuha?
Oya, n'ivyo birashoboka. Wambariye impunzu ku mazi ku mubiri ukanye, birashoboka ko iyo urubandu ushobora kuza atanki iyo wambaye impunzu zitose zitumye neza. Hari n'abafite umubiri wegwija impunzu ziri en coton, impunzu zikozwe mutama yaniko nabivuga mu kirundi.
Ego. Nuko rero nibutse bakunze muri komumvizi ijuru ry'Amerika ko turi mu kiganiro iwanyu mu ntara aho uno munsi turi kutwishura utubazo dutandukanye mwaturungikiye. Mushobora kandi kututurungikira mukandika kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com. turi kumwe na muganga Sonia Niyongere asanzwe ari umuganga w'indwara zitari nke, generaliste mu rurimi rw'Igifaransa, arangurira imirimo yiwe ku bitaro Hopital Militaire. Akandi kabazo twakabajije n'umupfasoni havuga ati: bamwe mudushikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara, twashaka kubaza iyi ndwara y'ikirungurira. Ndi umupfasoni, iyo ndwara irakunze kumfata kenshi iyo mfunguye ibijumbu nca ndungurirwa. Vyoba biterwa n'iki? Ndashobora kwivyivuza bigakira?
Ego, uyu mupfasoni kumbwira yuko indwara y'ikirungurira ntiterwa n'imigera nk'izo zindi twajeje kuvuga. Indwara ishobora gushika kubera ingorane y'umushishito, aho umushishito uhurira na esophage. Donc ashobora kugenda kwa muganga bakaraba yuko ata ndwara y'umushishito afite, kandi bashobora kuyimuvura bakamuha imiti. Kuvuga ngo n'ibijumbu bimutera ikirungurira, mugabo n'utuzi tuduga tukamuturira kubera afunguye ibijumbu. Mwanya atashobora kujya kwivuza yofungura ikitamumerera nabi, bakegera umuganga akabimufashamo.
Ishobora kuba rero ari nk'ico twokwita imbariro yuko hariko harakura muri we iyo ngwara y'umushishito, kuko we avuga ibijumbu ariko hari abandi usanga bavuga ati iyo mfunguye iki gishobora kuntera ikirungurira. Umuntu wese rero ategwa ikirungurira n'indwara iyo ariyo yose yokwihutira kuraba yuko atamushishito uri kuramerwa nabi.
Ego.
Mu gice cya kabiri cy'ibibazo twaronse, ahanini twabishikirije n'abanyagihugu bo muri ntara ya Rumonge, babicije ku munyamakuru wacu Alain Yves Irankunda yari yakoreye ku ngwara ya kwashi. Aho wa mbere yabajije ati ngo none ko mwavuze ko ingwara ya kwashi itegwa no gufungura nabi, hakaba hariho abantu usanga iwabo bafise ibifungurwa ariko nabo bigashika bakagwara iyo ngwara ya kwashi. Kubera iki iyo ngwara abayivuga bayitirira ingwara yo gufungura nabi, abo nabo baba bafunguye neza ituruka kuki?
Ingwara ya kwashi ni ingwara koko yo gufungura nabi. Gufungura nabi kuvuga gufungura bike, abo no gufungura ubwoko budakwiye bw'ifungurwa. Cyane cyane ababuze ifungurwa ndemamubiri zifite proteine. Aba bantu rero bari mu miryango isifungurwa, bashobora kuba bafite ifungurwa mugabo ntibamenye ibifungurwa bikenewe cyane ku bana gusumba ibindi. bifungurwa birimo proteine nivyo bikenewe kugira ngo umwana ntagware kwashi.
Ego ivyo bifungurwa ni nk'ivyo hega muganga dusangamwo ingaburo ndema mubiri.
Ivyo bifungurwa ni nk'inyama, ni biharage, nifi, murumongarisi bo baragerageza ntibatidandaze gusa bakaza barya abana babo. Amata arimo ifungurwa ndema mubiri n'ibindi bitari bike.
Iyo ngwara ifata abana gusa canke n'abakuze nabo irashobora kubafata?
Ikarira abana kubera abakuze n'abakuze ishobora kubafata iyo bafite ingorane yo gufungura. Ariko ikarira abana cyane cyane kubera aribo baba bagikeneye ifungurwa ndemamubiri cyane.
Yego. Hari n'undi yatwandikiye atubaza ngo mbega birashobora gushika ko ingwara ya kwashi ikica umuntu ayigwaye, nimba imwica iza kumwica mu gihe kingana gute ayigendane?
Ingwara ya kwashi irashobora gushika ikica umuntu ayigwaye cyane rwose. Yiza ni uko iyo bamaze kubona ibimenyetso nk'umubiri uhishiye, umwana abyimba, yonyarukira kwa muganga bakagerageza kumufasha kumurungika aho bashobora kubaha ibifungurwa bikiza iyo ngwara iyo muhiri wabo badashoboye kubironka. Hanyuma umwanya nta mwanya ntibashobora kuvuga ngabo ni umwanya utari muto kubera bifata umwanya kugira ngo arindashika hashobora kwitaba Imana.
Yego. Hari n'uyundi mupfasoni wo ngaho mu Rumonge we yanditse abaza ati baratubwira ko umwana abwirizwa konswa amezi atandatu bishobotse umuntu akayarenza amaberebere umuvyeyi yonse umwana munini atafungurwa amuvangiye arashobora kugira uruhara mu gutuma umwana adafatwa n'iyo ngwara ya kwashi yarenze uwo mwanya mu musaba naho vyotuma uyo mwana ashobora kugwara iyo ngwara ya kwashi.
Oya, umuvyeyi wese ategezwa amaberebere y'umuvyeyi arafasha cyane umwana gukingira iyo ngwara ya kwashi. Na cyane cyane iyo umuvyeyi aronka rero ibyo bya nkenerwa mu byo afungura by'amaproteine birya byose bikenewe ndemamubiri, nsanganyangaburo, ntanganguvu. Iyo umuvyeyi afungura neza amaberebere yiwe arakingira umwana kwashi gushika ku mezi atandatu. Ayo mezi atandatu aheze umubyeyi ategerezwa ashobora kubandanya mwonsa nta ngorane bitera ngo bakamwongerereza n'ibyo afungura mu bindi, ni ukuvuga mu bifungurwa by'umwana bica mu kanwa biri bifite ibyuyuze akamaro birimo ayo ibyo bifungurwa ndemamubiri. Kubera n'ubundi ayo maberebere yonyine ntaba agikwiye umwana asa amezi atandatu aba akeneye n'ibindi biva hanze bitakiva amaberebere.
Yego. Akabazo ka nyuma kuri ino ndwara ya kwashi ni uwabajije ati mbega iyo ndwara irashobora kwandukira?
Oya, indwara ya kwashi ntiyandukira. Ntiyandukira na gato.
Yego. Nuko muganga Sonia niyongere mwumvise ivyo twariko turavugana ko kuno munsi vyari ivyerekeye ingwara ya kwashi iguriye mu bana hamwe n'ababajije utubazo tari duke kukungene bo kwifata ari mu kirungurira canke ivyo vyo kugwara ingwara y'urubandu muri make mutekereye akahe kajambo abakunzi b'ijuru rya Amerika bari hagati mu gihugu no mu makambi.
Ego abakunzi b'ijuru rya Amerika ko batekereza kajambo yuko bishobotse umwana cyangwa umuntu akuze abishikiwe n'izo ndwara babajije yokwitura muganga we wari hafi akamufasha impanuro amuhaye akaheza akazikurikiza.
Mu kanya isase turaza guca dusozera ikiganiro wanyu mu ntara.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, guhera kuwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru y'iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
byakomeje uko bisanzwe kandi turacizera ko nakanovera k'ibiganiro byacu kakiryohoye nk'uko mwahora mubitubarira tukazobandanya dukora ibishoboka byose kugira ngo tugume turyohereza abatwumviriza nshuti bakunze mariko mwumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara no ngaha dusezeraniye yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma ndiyani nahaze twari kumwe kuri micro ndayifurize kuranigwa mari no mu vyanyu nzongera gutegwa iteka ryo kubana namwe ejo igihe c'isaha 7 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda.